Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru yaranze inundwi.
Amakuru makuru yaranze inundwi turiko turasozera kuri uyu wandwi ruhuma agizwa hanini n'imigenderanire muri politike n'ubutungane.
Amakuru na Eddie Claude nini na hasi.
Atekeringe ndabadashaka mu buhinga bw'ivyuma turabahaye ikaze. Mu gisata cy'imigenderanire n'amakungu narimeje kubabwira haratangujwe ibiganiro byo kunagura imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya ku munsi wa kabiri. Mushikiranganje wo gufashanya ku Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yuguruye ibyo biganiro akaba yasavye ko ibyo biganiro byonyaruka ku nyungu z'abanyagihugu n'ibihugu byombi. Ku ruhande rw'userukira ubumwe bwa Buraya ambassadeur Claude Bouchou yamenyesheje ko igihambaye ari intumbero izohabwa ibyo biganiro agashimangira ko hamwe ugushaka kuba kuhari atankeka ibintu bizogenda neza. Tubibutse ko ubumwe bwa Buraya bwafatiye ibihano leta y'u Burundi kuva mu 2015 bivuye ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza catumye habintureka mu gihugu kubera kitabonwa kumwe. Muhari mape Burundi buhire ukaba utewa makenga n'inagugwa ry'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi n'ishyirahamwe rya Buraya aho ni mu gihe ubutegetsi bw'igitega butubahiriza ibyasabwe n'iryo shyirahamwe rya Buraya ku bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe. Kubwo umuvugizi w'uwo muhari Liberal ntibashira kandi ngo leta yari ikwiye kubahiriza ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano ya Arusha mu kugira ibiganiro n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'amashyirahamwe adaharanira imvo za politike no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Liberal ntibashira kandi
igihe in Europeenne le Parlement européen yafata ingingo yo gushaha ibihano bari bisunze article 96 de l'accord de Cotonou. Iyo article nayo iravuga neza ingene Union Européenne ifata ibihano mu gihe agateka kazi na muntu kagiramiwe mu gihugu cyacu cyose cyo muri Afrika. No kwibutsa ko mu 2015 gushika uno munsi agateka kazi na muntu mu Burundi katifashe neza. Turabibyibutsa muri iyo kete tukerekana neza yuko ahubwo kuva President Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi araheze amezi atandatu ko agateka kazi na muntu kasubiye inyuma vyarunyutse. Turatanga uburorero nk'abanyororo bafungiwe ubusa ni benshi cyane ntibarekuwe, kandi twibutsa yuko Evariste Ndayishimiye yari yemereye abaserukira ibihugu by'Ububiligi, Ubufaransa n'Ubudagi na n'Uholande yuko azorekura abanyororo mu kwezi kw'12 guheze. Vyari bivugwa mu ijambo ashikirije abarundi n'amakungu ariko soko byagenze nivyo amenyesha makuru ba journal iwacu bararikuwe. Ariko hariho benshi harimwo Rukuki, harimwo umushingamateka Fabiano Mancinya Nino barabarekugwa ariko ibyo byashizwe mu ngiro.
N'abashingamateka bumwe bwa Buraya ntibatevye kugira icyo bashikirije ku migenderanire irondegwa kunagugwa na leta y'u Burundi. Babona ko atamigenderanire ishobora gusubira mu gihe u Burundi butujuje ibisabwa. Ibyo bikaba biri mu iketa abashingamateka b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bandikiye ubujejwe imigenderanire w'iryo shyirahamwe, aho berekana ko igihugu kikirangwamo ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazi na muntu harimo ubwicanyi, ipfungwa ry'abanyagihugu ridakurikijwe amategeko n'ukutigenga k'ubutungane no mu gushikiriza ibyumviro. Bertrand Ngendakuriyo.
Iryo kete ryashizwe ku rukumu n'abashingamateka 43 ritangura ryibutsa ibyatumye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rifata ingingo yo guhagarika imfashanyo yayo mu mwaka wa 2016. Ibyo navyo ngo bikaba byatewe n'uko leta y'u Burundi itubahiriza amasezerano mpuzamakungu yari yiyemeje gukurikiza, ni ukuvuga ukubahiriza agateka kazi na muntu, intwaro rusangi, ubutungane bwigenga harimo n'intwaro ibereye. Abashingamateka rero bavuga ko ibyo byose n'uno munsi atana kimwe cubahirijwe. Bati icatumye iyo ngingo ifatwa n'ubu ntikiravaho. Bavuga ko ubwicanyi, kunyuruza abantu, gufata abakenyezi ku nguvu, guhagarika abantu hadakurikijwe amategeko, imvugo zo gucanishamo bikorwa na bamwe bamwe mu bajeje umutekano, hamwe n'imbonerakure ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rwafashwe nk'umugwi w'inkora baranishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Kubw'abo bashingamateka ngo ayo mabi akaba ashigikiwe n'abategetsi bo hejuru harimwo n'umukuru w'igihugu. aho bakibutsa kandi ko hari ibinyamakuru byasambuwe na leta abamenyesha makuru be nabaharanira gato ya kazi na muntu bashizweho imitahe ibakurikirana amashyira amadahani n'ibyicaro bya politike nayo nyene akugagwa bakaba rero basaba ko atamigenderanire yosubira hagati y'ishyirahamwe ry'umwe bwa buraya na leta y'u Burundi ubwicanyi budahagaritswe nayo abangajwe bagasubira mu gihugu mu mutekano ukwiye abakurikiranwa niyo mitahe bakayikugwa ko ibinyamakuru byasambuwe bigasubira kubakwa eka bikanashumbushwa ayo mashyirahamwe nayo agasubira gukora itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta rigahagarara ukwishyira no kwizana mu gushikiriza ibyumviro bikubahirizwa ivyo bikaba biri mu bindi byinshi bisabwa n'abashinga amateka b'umwe bwa buraya imbere yuko iyo migenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa buraya isubira kunaguka
Mugisata kari chimigenderanire biciye mukumenyesha amakuru amaradio RPA radio television Renaissance n'umunani w'amenyesha makuru IBJ basohoye itangaza aho bashima intambwe ya leta kuganira n'umenyesha makuru uvyugawe ino samuhozi ya rongo ya radio television Renaissance amenyesha ko kugira batangure gukora neza asabwa byinshi kuko kugira amaradio akore yigenga ariko abarundi nabo ubwabo wabafise ubwigenge bwo gushikiriza iryo bagona tegamatwi Innocent Muhozi
twavuganira kuko ibibazo ni byinshi cyane ibibazo ntana ntabuto umuntu ashyonda hango bice bizimangana ni ngombwa abantu baganire kuko hari n'ibisanzwe biraba twebwe n'inyamakuru byigenga ariko ibyo bituraba bifatanya n'ibindi biraba abandi icyo bituma tuvuga tuti ni ngombwa kuganira twebwe twiteguriye kuganira n'abaserukira leta n'isenseri n'abandi uko bagiye batubwira ariko tukavuga ko tubona neza ko twebwe gatatu dushobora gushika ko cyotuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru yo gutahukana abamenyesha amakuru bahunze ibibazo nyamukuru byatumye abantu bahunga ibibazo nyamukuru byatumye maradiyo yugarwa bitaganiriwe ko kuri ibyo bibazo bifatanye n'ibyatumye abandi ibihumbi amajana by'abarundi bahunga ibihumbi by'abandi barundi bafungwa abandi baburiye ingero batotezwa urumva ibibazo birafatanye kandi n'ibirebire si ikibazo cyacu twenyine ikibazo kiraba n'abandi benshi mu Burundi
nk'igihe basaba ko muganira bakabemera ko maradiyo aganira na leta mwebwe icyihutirwa mwasaba ni igiki
mu guturaba ni uko ari byo mitahe bashyize ku bayobozi bamwe bamwe b'ayo maradiyo n'abamenyeshamakuru bayikuraho kuko barazi neza ko atacyo kizira ni uko boreka abamenyeshamakuru bari hariya mu gihugu ko buhabwa amakarata yo gukora umwuga bakurindira ko ibiganiro biba bikorera abandanya batangire gukora dutangire kubamira dukorana nabo ibyo ni ibisanzwe hano ni kuvugana ibyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bimwe gusaba ibyumviro n'umutekano
Innocent Muhozi arongoye radio television Renaissance mu gisata cy'ubutungane muri ano makuru yaranze ino ndwi leta y'u Burundi irashima ko hari inzego zubahiriza ubutungane kuri bose intwaro ibereye hamwe n'amahoro kuri bose ibyo bikaba biri mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije kuri uyu wa kane buca hahimbazwa imyaka 30 iheze abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi umunsi uhimbazwa kwa gatanu ruhuma ariko rero mugambwe ipona utavuga rumwe na leta ubona ko nyabuna hari ubutungane bukorera umugambwe uri ku butegetsi buhabwa amategeko n'akagwi k'abarongoye igihugu Professor Charles Nditije akabasaba nyabuna ko leta yoreka ubutungane bukigenga n'inkuru twateguye na mugenzi wacu Reverien Bazikamwe
ni mu ijambo yashikirije abarundi kuri uyu wa kane Evariste Ndayishimiye yemeza ko ubumwe mu Burundi ari ukuri ko abarundi bose babanye neza umukuru w'igihugu yaragarutse ku masezerano y'amahoro ya Arusha icyo yamariye abarundi mu gukomeza ubumwe no gusubiza hamwe kubwiwe ngo leta rongoye irangwa n'akarangamutima k'ubumwe
umuti badutoreye i Arusha warafashije kugarukana ubumwe bw'abarundi ubwa mbere icyari gikenewe kwari ugusubira kuronka se barundi adahagararira ubwoko inzego z'umutekano zikingira bose ubutungane butunganiriza bose none nimurabe uno munsi nta migambwe igihagaze ku bwoko abarundi ubu barabana badatinyana kanatsinda baramaze kumenya ko bafaniki barutwa n'abamariraniye uno munsi ushitse twaragarutse ku isoko ry'ubumwe tuzi gisumbi kindi.
Kuruhande rw'abatavuga rumwe na leta umugambwe iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi urababazwa nyabuna n'ingene igihugu kiri mu ngorane zikomeye zijanye na politike imibano n'ubutunzi. Charles Nditije aratanga uturiro tumwe tumwe twerekana ingene ubutegetsi butanezwe ubumwe hagati y'abarundi.
Ubutungane ku butungane bawunda kibucingonda ubutungane uzi cha SNDD FDD butegekwa na leta ugategekwa n'abajya bihangange by'abasirikare nayo byerekeye ubumwe bw'abarundi nibaza yuko ubwambere SNDD FDD ntibwemera kuko notanga karuru nta ushobora gutwara SNDD FDD atabaye umugwanyi abagwanyi rero na bahutu gusa mu ishyamba ribo bagwanyi rero nta tamututa shobora gutwara SNDD FDD ndumva rero ko bemera umwe urabye n'imvugo yabo.
Uyu munsi ukabushitse mu gihe leta y'u Burundi iri kiragerageza gusubiza hamwe n'abahora bagifasha ariyo umuryango w'ibihugu bya Burayi inyuma y'imyaka itanu yari imaze. Uyu muryango warafatiye ibihano Burundi ukaba wafashe ibyo bihano mu gushaka ko leta yubahiriza agate y'akazi na muntu yisunga intwaro ibereye. Uyu munsi kandi ushitse mu gihe ivyegeranyo bitandukanye by'amashyirahamwe yigenga byerekana ko agate y'akazi na muntu mu Burundi bandanya guhonyangwa abanyagihugu bakaba badasiba kunyuruzwa amatungo ya leta akanyuruzwa ubutungane ntihagire ico bukora mu gukinga ayo mabi yose
mu butungane. Kandi igifungu ni cinshi mwishigwa mu ngiro y'ingingo yafashwe n'ubutungane kwa gatatu uheze yo kurekura umukenyezi Krista Kaneza. Uyu mukenyezi akaba yike kwa ko yagize uruhara mu rupfu rw'umugabo wiwe. Ingingo rero yo kumurekura ntiyavuye ishigwa mu ngiro biturutse kukunyinyurana ko badashaka ko uyo mpfakazi arekugwa by'agateganyo nk'uko ubutungane bwari bwabitegetse. Akarenganyo kariko rero gakorerwa uwo mupfasoni Krista Kaneza ngo ni ibintu bitumvikana bibabaje kandi bitesha agaciro ubutegetsi bw'u Burundi. Ibyo bikaba byashikirijwe na Pacifique Nazwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi akaba akurikirana hafi ibijanye n'ipfungwa ry'uwo mupfasoni ridakurikije amategeko. Pacifique Nazwe akizera ko ukuri kuzotewa kukaja ahabona turukamatwi. Pacifique ni Nazwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi.
Prokirere wa muha wenye nubwiwe yarigiriye kwibohero rikuru rya Ntimba atwaye urupapuro rwemeza ko Krista Kaneza ari kugwa. Ubwo urupapuro rurahabwa abarongoye ibohero ako kanya niho hacashika umukozi w'iperereza umupolisi Alfred Nosa Museremu araza aratanga itegeko ko Krista Kaneza adashobora gusohoka. Ako kanya nta ngingo n'imwe yindi ikiyo mu mategeko yari bwafatwe yari gutuma uyu mukenyezi adasohoka. Umuntu yakaca yibaza ngaha ingene Burundi busigaye butwawe. Umupolisi agabwa na prokireri ariko niwe aje guhindura ingingo. Ubwo nyine prokireri aje gufata yo gusohora umuntu niwe kandi aje guhindura ingingo yafashwe n'ubutungane. Mu bisanzwe nta n'ukuvuga ngo hariho kunguruza kuko wari kunguruza yari wo prokireri nyine. Ba prokireri ntiyunguruje wenyene niwe yitwariye urupapuro rusohora Krista Kaneza. Ibyo bintu birarengeje ubwenge uretse ubwo rwego ruboneka nka rutoyi nuko ibyo bintu biri no kugwego rusumba ubwo turiko turavuga. Amakuru twe dufise mu ibanga aremeza ko ku rwego rw'umukuru w'igihugu no kumushikiranganje w'ubutungane ariho hari havuye icyo cyumviro cy'uko Krista Kaneza ari kugwa. Ibyo twabifitiye amakuru atomowe. None izo nguvu Inosa Museremu zikurahe? Naho bica bisigura ko hari uwuvuga hakabaho n'uwuvuguruza ariko impera n'imperuka. Hari n'umunsi ubutungane buzobakora ko nabo bagahanirwa ibyaha bagenda barakorera barundi.
Mugisata cy'ubutungane nyene umunyororo wo guherayo ni hadabu y'imiliyaridi za baba 10 z'amafaranga y'amarundi nirwo rubanza rwaciriwe abantu bagera ku 34 bagirijwe gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015. Abo baciriwe ubwo rubanza harimwo abanyepolitike, abasirikare n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike be n'abamenyesha makuru. Ubwo rubanza rukaba rwaciwe atanumwe yigeze yitaba ubutungane kuko bahunze igihugu ku mvuzo z'umutekano. Kubwa Frederic wa mvuga inyumvira arongorana ni Sefor Arusha amenyesha ko iyo ngingo ije kwerekana ko atacyahindutse kuri leta nshasha. Tegamatwi Frederic bamvuga inyumvira.
Ubwa mbere ni kwibuka igihe cya politike turimo. Leta y'u Burundi gize iminsi ganira n'abafasha abanyaburaya kugira ngo barabe ingene ugufashanya ku Burundi n'abanyaburaya kosubira. Ariko kandi kuri ivyo nagira ndabamenyesha yuko hariho ugwandiko rwejeje gusohorwa n'abadepute abo banyacubahiro barasaba yuko ibi bihano biriko birafatirwa aba bantu na cyane cyane za manza n'ibi bintu barayi bafashe zingi ngo ko bivanwaho. Ibyo rero bica bituma leta y'u Burundi icuvuga itereka nanje nihute mpeze ndabereka yuko ari abantu badagiye kuganirwa kuko nabaciriye imanza ubwo bakibagira yuko ko ari imanza bo biciriye atari imanza mu by'ukuri iciwe mu mategeko. Ikindi cyo gutegera nuko aba bantu bariko barakurikiranwa baciriwe amafaranga y'umurengera ubona neza yuko ari nzira y'ukunyaga abantu rukomba amazi n'imiryango yabo izuba ryaka. Ibyo navyo bigaca bituma kumvikana mu Barundi kutera kwigirayo ahanini umuntu akavuga ati twibaza ko dira turiko turacamwo ari nzira mu bisanzwe atayidushikana umukuru w'igihugu abwiza gufata ingingo gishinga ntahe agahagararira inyungu z'Abarundi agahagararira inyungu z'umugambwe we gusa.
Ngomenya ko sentare na henyuzwa yashize ahabona kuri uyu wa kabiri ruhuhuma ingingo y'urubanza rwari rwaciwe itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. Amakuru makuru ya radio Inzamba agatika kawe makuru yaranze inondwi ningahagarukiye. Murakoze mwebwe mwese mare muduteze abiri mugira amahoro mubanyu nawe.
Amakuru makuru yaranze inundu.